Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turahe mwiriwe tunabayikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba kuri uyu wa gatatu ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru. Iyo bari inkuru nziza ku banyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura kuva aho bumviye kwatangurijwe kuri uyu wa gatatu umugambi wo gukwega amazi meza mu kiyaga Tanganyika ahitwa Nyabugete ni muri zone Ruziba komine Mugere. Igikorwa cyari kirongowe n'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Ayo mazi ariko azotangura gutangwa kuva mu mwaka wa 2028. Ikiringo cyaba bukwezi kigiye kurangira quartier bwiza ni mu gisagara cha Bujumbura nyene itagira uyirongoye wahora ubabarizwa mu ihorero kuri rya Mpimba kugwego zone bavuga ko bamaze gushikiriza ico kibazo inzego zibijejwe. Ntibarekuriwe gusubira kwiga ku ishuri na rimwe rya leta riri ku gataka ku Burundi kubera amakosa bagirizwa abo n'abanyeshuri munani barabirukanywe ku muhinga mukuru uyu wa kabiri kuri rise gitega yahoze yitwa eneje. Intandaro nuko bagirizwa gukora akagwe k'inkozi zikibi kanagirizwa gutegura no gushira mu ngiro umugambi wo kugandagura userukira abanyeshuri mu ijoro ry'uwa 10 ubucari ku wa 11 ruheshe uyu mwaka waserukira abo banyeshuri akabara komerekeje mu maso muri iryo joro. Umukuru w'igihugu akwiye guhindura umukenyuro cyane cyane guhindura abariko bamufasha gutwara muri iki gihe havuga ibibazo mu gihugu bisa n'ibyanso umuti bishikirizwa n'ishyirahamwe Parseme ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo ribivuga rifatiye n'uko inama nshinga amateka Burundi herutse kwerekana ibibazo bihanze abanyagihugu. Ibyo byose ni mwidonido rya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matia Boneyesu idyo ni Jaudironkejima
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'intwaro ayikiringo cyaba bukwezi kirangiye karatiye bwiza ya zone bwiza itagira uyiramutso ni mu gisagara cha Bujumbura kubera uwahora yiramutso Claudine Akimano bapfunzwe. Abanyagihugu bavuga ko batagira uwo bitura ku rwego rwa karatiye. Umukuru wa zone bwiza avuga ko yandikiye inzego zimukurira zimenyesha icyo kibazo kugira hafatwe ingingo yo kumusubiriza. Ariko mu kurindira avuga ko abo banyagihugu baba baritura izindi nzego zijejwe intwaro harimo na zone Egide Nahayo.
Kuko makuru dukura muri quartier bwiza bivuga Claudine Akimana yagarutse muri rusamuno mwaka azira ko yemeje urupfu rw'umuntu rwabereye kumuhana imbere y'uko inzego z'igipolisi zijejwe amatohoza zishika aho umuntu yari yitabiye Imana ivyatumye ajana gufungirwa mu bibero rikuru rya Mpimba. Bamwe mu banyagihugu muri quartier bwiza bavuga ko ubu batagira uwo bitura ku rwego rwa quartier nk'iyo bakeneye gusinyisha amakaye y'umuryango hamwe n'ibindi
nk'abantu bashobora no kugutera baburewe ukabura aho ugenda no kwitura ku chef de quartier kubera nta office uko baturondera mu chef de quartier nta kuba tutagira umutware.
Urumva ukoze ni kunininya atawura nka witura quartier ni nininya ngo nusanga ari nyinshi mugaho umva ntitura nko umuntu twitura ni ibintu bigoye cyane. Umva twari twarindire turabico bakora nabo nk'abatware turabikwa ico wadushikiza badushikiza urundi umutware tuba turi tu agushikisaha. Urumva ntawe turaronka kandi kujya kwishuza abatware biragoye.
Mukuru wa zone bwiza aremeza ko muri iki gihe iyo quartier itagira uwiramutswa. Salvatore Homodogi avuga kandi ko icyo kibazo yakimenyesheje komine ari nayo itanga icegeranyo ku rwego rw'intara kugira hafatwe ingingo zikurikira. Mu kurindira ko habone kuwundi aramutswa quartier, umukuru wa zone bwiza ahamagarira abanyagihugu kwitura izindi nzego harimo n'izikorera ku rwego rwa zone.
Sihari mugabo hari inzego turarindiriye inzego zidukurira ingingo zofata kuri icyo kintu mugabo iyo bitaraba batogwa ari batanu bane niho bari abanyumva kumi niba hari jewe niho ndi abusantere nihari. Urumva nawo kwitwa nashyo dukete sihari inzego ziriho.
Muri ntwara nte 2026 ubu yahoze aramutswa quartier bwiza Claudine Akimana yari yarigeze guhagarikwa afungirwa mu ibero rikuru rya Mpimba nyene ariko aza kurekurwa haciye iminsi mike. Icyo gihe yagirizwa kuba yaragize uruhara mu gukora no gutanga impapuro z'inzira za magendu zigizwe na passport zahabwa bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bifuza kujya gukora ubuzi mu bihugu by'abarabu. Bamwe mu banyagihugu baho mu bwiza bavuga ko badatahura ukuntu yongeye gusubira mu mabanga. Hagataho tega kujya muri 2024 rigenga itunganyo ry'amakomine mu ingo yaryo ya 82 ritegekanya ko ikiringo cy'umukuru wa quartier cyangwa umukuru w'umutumba kirangira nk'akarorero iyo yitavye Imana cyangwa yaciye urubanza ntabanduka yagizwe icyaha gituma hanishwa gupfungwa ikiringo kingana cyangwa ikirenga amezi atandatu.
Nemu bijanye n'ubutunga nebunywani shibwirizwa rishinga umunsi wo kwibuka ubwicanyi n'amashinga amateka na nkenguza amateka zivuga ko bwakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ryarahe risabwe kuri uyu wa gatatu rikwiye kujana n'ishingwa rya Sentare mpuza makungu nk'uko byabaye mu bihugu byaciye mu ndyane nk'izabaye mu Burundi kugira ngo umucuboneke maze kwikekana bihere n'umwihweze w'umushingwa manza Jambo Sko nibizi anegura ku kwibuka gusabwa ubu hari abatakwemererwa uwo munyamategeko aranasaba ko mu Burundi hubahirizwa amategeko mpuza makungu mu guhizi n'ivyaha bijanye niho nyabwoko
ubwicanyi bw'ikivunga bushingiye ku moko bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1935 na komine ya Busangana Bugarama mu ntara ya Muramvya y'ico gihe harabara n'72 vyahereye mu bumanuko bw'igihugu biraheza birafata n'izindi ntara kuko ibahera mu 72 72 umuntu agerageje kubiraba ushoma amasezerano y'Arusha hari kurondera ngira ngo uko hovugwa ko ari iby'abahutu ku 93 ari iby'abatutsi ikibazo ntigihagaze kuri ivyo vyo kwibuka umuntu wese afite uburenganzira bwo kwibuka wiwe canke umugwa w'abantu urafise uburenganzira bwo kwibuka ababo kandi teko bikeneye mbere na kimenya amenya nuko bari basanzwe bibuka sebwabo ne babuje ngo nuko atateko rihari umuteko muza makunga aravyemerera bitomo gitangaje nuko hari abandi babuza murabona ama communication hamwe asejo sije cirimoso cyerekana yuko kuva mu mwaka wa 2020 bababuje kwibuka ivy'abana bo mu kibimba ivyo n'ivyo 72 nyine n'indi myaka twegwe rero twisunza amateko muza makungu tuvuga yuko inzira nyayo yo guheza ibi bintu no shiraho Sentare mpuza makungu nkuko ahabaye ibyaha handi nk'ibyabaye iwacu byagenze iyo Sentare mpuza makungu nta muhutu abarimwo nta mutusa abarimwo n'igice itanga umuco kwa kwikwekana guca guhera amahoro yacu aboneka abasigaye batakwikiranywe n'iyo Sentare baca bababere cacizere cyuko bitazogaruka kibageje kwikora kubera abatakurikiranywe babarabere nta usubira kwifuza gukora ivyo bintu bacajaho mere n'uburyo bwo gushumbusha abo byakoze ko
ne mu bijanye n'indera abanyeshuri umunani bahora biga ku ishuri rise gitega yahoze yitwa NG barabirukanywe Burundi kuva ku muhinga mukuru uyu wa kabiri abanyeshuri bagirijwe n'abajejwe indero kuri iryo shure ko bari mu bagiza akagwe k'inkozi z'ikibi kuri iryo shure nyene ari nako kanateguye kanashira mu ngiro umugambo wo kwica umunyeshuri aserukira abandi kuri iryo shure mu ijoro ry'uwa 10 rishirwa 11 uruheshe uyu mwaka uwaserukira abo banyeshuri akaba yarakomerekejwe mu maso muri iryo joro nyene hambavu y'icyo gihano abo birukanywe Burundi kuri rise gitega bakaba batanemerewe kwiga kuri indi shuri rya ryo ryose rya leta riri kugataka ku Burundi abajejwe iby'intwara igitega bahamagarira abarezi guhagarara indero no kwamabisunga amategeko ayi gitega twakure mugenzi wa Chanisette Ntanguvu
Abanyeshuri munani bahora biga mu ishuri rise gitega yahoze yitwa indera bigisha y'abahungu NG harimo bane bo mu mwaka wa gatatu mu gisata cy'ubushakashatsi babiri bo mu mwaka wa kabiri mu gisata cy'indimi umwe wo mu mwaka wa gatatu mu gisata cy'indera bigisha n'umwe wo mu mwaka wa kabiri mu bushakashatsi baraye birukanywe Burundi ku muhingamo w'uyo wa kabiri abo banyeshuri munani bagirijwe n'ubuyobozi hamwe n'abarezi kuba bagize akagwi k'ingozi z'ikibi muri Yoshure kihani zina Richie Riri Gang mu rw'icongereza ari nako kateguye gashira no mu ngiro umugambi wo kugandagura uyu ndi munyeshure yaserukira abandi delegue general mu rw'igifaransa mu ijoro ryo kuwa 10 ruheshirishira kuwa 11 aho hafi isaha 8 umuntu yinjiye aho ajyama amukubita mu maso Imana irakinga abanje kumuhamagara amatohoza yakozwe n'abarezi muri iyo shure kiriza ko yerekanye ko ari uyo mugwi wagiye ugerageza kugirira nabi uyaserukira abandi bamuhora ko atabihanganira mu kubashengeza kubajeje indero mu iryo shure baheza nabo bakabahana mu gihe abo bafashanya batinya abagiza ko kagwi iyo nama yakoranye kuri uyu wa kabiri uhuje uburongozi bw'ishure na barezi bo muri iryo shure rise gitega yahoze yeneje bashikiriza ko abonyeshure birukanywe Burundi bisunze ingingo za 33 na 35 z'itegeko ritekanya ibihano abanyeshuri baba bakoze aho naho izo ngingo zigatekanya kuwa kubise mugenzi we akamukomeretsa canke akagigwa n'ubwicanyi ari uko aheza gahanwa mu gisata c'indero muri zone Nyamugari bakurikiranye ico kibazo batera kamo abarezi guhagararira indero runtu ariko bama bisunga amategeko anise ntango bigitega Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacarabandanya. Kuri uyu wa gatatu niho ugurugwa umugambi wo gutanga amazi meza azobazananye mu kiyaga Tanganyika ku banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura. Umugambi ugiye kurangurirwa mu gice cha Nyabugete zone ruze ba komine Mugera intara ya Bujumbura kandi ukazoshirwa mu ngiro n'ishyirahamwe rijeje ryo gutanga amazi Regidezo mu gahe amazi abambere bazoyaronka kuva mu mwaka w'2028. Abanyagihugu bavuga ko bagiye kwiruhutsa ku bwo umugambi mu gihe woshirwa mu ngiro narya bahereye mu Nyabugete bashikiriza ko kuronka amazi mu mabombo haraho bitoroshe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Varisito Ndayishimiye akaba yasabye abakorera muri ico gice gukinga ikiyaga amazi imicafu yisoka mu mazi y'ikiyaga Tanganyika. Olivier Kwizera.
Aho hari mu gice cha Nyabugete komine Mugera intara ya Bujumbura ahuguru umugambi wo gutanga amazi meza umugambi paepa amazi wacu giye gutorera inyishu ku kibazo cy'ubukene bw'amazi kivugwa mu manuka y'igisagara cha Bujumbura. Umuyobozi wa Regidezo Jean Robert Imani Gomba yasiguye ko ayo mazi abanyagihugu ba mbere bazoyahabwa mu mwaka wa 2028.
Umugambi uje kugira utorere inyishu kibazo cyo kubura amazi ngaha mu gisagara cha Bujumbura no mu nkengera z'igisagara. Mwaka wa 2028 abambere amazi bazabatangira bisaba ko abene gikozo amazi kugarakoresha n'umugambi rwo turakoresha guvu nyinshi kugira ngo uyu mugambi nta kunanirwa.
Aha abanyagihugu twavuganye barashima uwo mugambi mbere bakavuga ko nka uwo mugambi woshigwa mu ngiro bazoca biruhutsa kuko bahora bagira ingorane kugira baronka amazi meza ariko gusaba ko uwo mugambi utote bakurangugo.
Jembo uyu mugambi w'amazi ari byiza gose kuko byari bitubangamiye kweri
kare twabura amazi yo tikadukubi ta ibidongo girishwe ngaha ni noti y'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri
turanezerewe cyane ahubwo se barundi n'ukuri nibawudindize
nasaba deje generale wa Regidezo gushanamwe n'ingufu akarangiza bino bikorwa.
Umukuru w'igihugu ari nawe yuguru uyu mugambi Evariste Ndayishimiye yasavye abakorera muri ico gice cyo kimwe n'abanyagihugu baho gukingira amazi y'ikiyaga cha Tanganyika.
Dusabe muri intara ya Bujumbura nimwebwe yitanganyika mujeje kwibungabunga mucimisarege hose kuburyo atamicafu izoshika muri Tanganyika kuko wabatunwa amazi arimo imicafu abantu bagira amahinguriro ivyo bakora byose bakora bashizemo gusukura ajya amazi yose ava mu mahinguriro izi nzuzi zanangwa muha abahora baza baratayo imyanda bahagarike kuko mukabibandanya mumenye ko muzaba muri ko muvoma wa mwanda.
Umugambi wo gushikira amazi meza paepa amazi wacu gushikuba amafaranga amaze kuboneka harugwa ku miliyoni 90 y'amadolari y'abanyamerika murayo ayagera ku miliyoni 80 yatanzwe ni banki y'isi imiliyoni 5 zayo madolari zatanzwe na leta y'u Burundi na imiliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika nyene yavuye mu ishyirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba Regidezo. Abanyagihugu bazoshekegwa n'uwo mugambi barenga umuliyoni ibanki y'isi ivuga ko igiye gukomeza ishyigikira u Burundi mu bikorwa byo mu iterambere
ne mu bijyanye n'iby'ubutunzi. Kuba banki nkuru y'igihugu yaradugije urugero mfatiro kuva ku bice 10% ikarushira kuri 12% hari mu ntumbero kugabanya umurindi w'ihindagurika ry'ibiciro ujeje gutuma tumana ku muri iyo banki. Bellarme Bacinoni yemeza ko ingingo zafashwe zafashije kuko iryo hinduka ryavuye kuri 45% rikaja kuri 12.5%. Ikindi yashikirije nuko ihindagurika ry'ibiciro ritamarira ibibivanye n'umurindi ririko kuko haraho rikwega abanyamitahe.
Banki ya Repubulika y'u Burundi yarafashe ingingo zitandukanye kugira ngo urugero rw'amafaranga abari mu gihugu rugende ruhura n'uko ubutunzi bungana bumeze. Hariho nk'ubunazi ko urugero fatiro amabanki arabira ko kugira ngo atange amadeni taux de hecteur kwavuye ku 10% rukaja kuri 12. Banki nkuru yadugije kandi urugero rw'amafaranga amabanki y'ubudandaji abwizwa kubitsa muri BRB kwavuye ku bice 3 raja kuri 5 aho hose n'izindi ngingo zafashwe. Hariho no guteza imbere isoko ikoregwa iguhanahana amafaranga ikogwa n'amabanki kuko amabanki arahanahana amafaranga aragurana amafaranga. Ivyo rero ibanki nkuru yarabiteje imbere aho biri ku rugero mpuzamakungu biciye mu buhinga bwitwa Refinitive n'izindi. Ivyo zose ni ingingo zageze yafata kugira ngo ubwo rugero rw'ibiciro rugende ruragabanuka. Hariho kandi ikintu gikomeye cyane wanashaka n'ikigega mpuzamakungu cyashimye kirakeza ko igihugu cyacu ni ukuganira kw'abajejwe ugutunganya ivy'ubutunzi barashimye cyane ingene bagende baraganira ku buryo n'amafaranga leta zirakenera baraba ingene yaronka bidahungabanije ibiciro ihindagurika ry'ibiciro inkurikizi ishobora kugira nuko ukubaho neza kw'abantu guca kugenda kuragabanuka ariko kandi ibiciro nta wovuga ngo reka ngo ntibize byigere biduga ahubwo urugero rw'ibiciro no kurutunganya navyo nyine kandi bishobora guhimiriza abagwiza tunga kugushiramo imitahe
Mubijanye n'intwari bereye naho ishiramwe ryishinze gukihangurira abarundi guhindura ingendo passe ribona ko umukuru w'igihugu akwiye guhindura umukenyuro kugira ibibazo bihanze abanyagihugu nk'ibiherutse gushikirizwa n'abashinga amateka bitoregwa umuti. Mu kiganiro na Radio Indundi Kiritire urongoye passe Faustin Ndikumana yaneguye ukuntu ibyo bibazo bibazwa inzego za leta biguma ari bya bindi nyene bidatoregwa inyishu agasigura ko mu bindi bihugu mu bihe nk'ibyo umukuru w'igihugu aca hindurira amabanga abamufasha kurongora igihugu kugira zane bashasha bahabwa intumbero kuza gutanga inyishu ku vyananiranye
hariho ico twokwita ingene leta rimenyesha makuru abantu bubirikira rarubura hari haza bavugizi hari haza abantu bari bya bindi mugabo urabona neza yuko kuba rukuza kugira byabwirizwa rihere ryo kuvuga ngo twahaciye abanyagihugu batubajije mugabo ibibazo bimani bya bindi habatanga ku kibazo kuko uravyo honyene inama nshinga amateka ubwayo burya ntiherutse kugira ico no kwita evaluation sinze ko mwabonye icegeranye tableau yasohoye yerekana ibibazo abanyagihugu bafise yaragize evaluation ya leta aho rero leta irakwivuga gati tubane ko hari ico bita ubushobozi buke bwa leta bwo gutora inyishu z'ibibazo aho rero umukuru w'igihugu acasabwa cyo twokwita guhindura umukenyuro uwo mukenyuro udahindutse ngo ari wa guhindura ibikunda kuko nababona inyishu yavyo ntabyo bashyira mu ngiro ko nawe bobicishe umva niba tegeza kubona ati ndabye abantu bavuga nkaraba ni inama nshinga amateka ubwayo yiwanje byishikirije harakize igihe ucamye tuti none tugire gute ahandi mu bindi bihugu kenshi ibibazo bindi byo bengura tekinike n'ibiki yarakuri bihugu baze barahindura abashikiranganji ba mbere mugabo urabona hatumaze guhindura abashikiranganji batatu ba mbere atagihinduka akataza agakubara mu hanyine pouvoir de kordona kwinyisa kugira iki hanyuma perezida akazara mu hava ubundi naho hatabayore n'umukenyuro ngo hahamagagwe ivyumviro vy'abandi bantu benshi ngo baterere ivyumviro habiboneka urupapuro rw'inzira rufasha leta kuva mu kibazo kunda
oya ari Faustin Ndikumana arongo ishiramwe parseme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ari nano turangirije aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odirongejimana nayo abashikirije ndabifurize kubandanya mu gihe rwa nibiganiro bya Radio Indundi Kiritu.